iyi mwumviriza ni ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri mikro muri kumwe na Aloyz Bigirimana kazi mu biganiro byacu kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 bice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 bice bitatu I Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 bice 9 no kuri FM 95 bice 2 hano I Washington DC ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo muri kano kanya
kwigerekezo rya 25 kwezi kwa kane mwaka wa 2015 niho mu mugambi CDD nari ndongo icyo gihe bafata ingingo yuko umukandida wacu azoharanira icyo cy'umukuru w'igihugu ari nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza.
Ubundi muri demokarasi uko bimeze abanyagihugu baramutse bajya mu ibarabara bagasohora ibyumviro byabo muri demokarasi intwaro ihari iraheza ikabumviriza ibibona ko icyo kibazo gikomeye.
Abo wa mbere ni Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, undi ni Pacifique Ninahazwe ari mu batunganije imyerekano muri 2015 ni mu gihe kuri wa 2026 habaye imyaka ibiri irumanye habaye mu gisagara cha Bujumbura imyerekano yo kwiyamiriza kwitoza ubugira gatatu kwa Petero Nkurunziza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Turababwira n'inkuru yigenwa y'intumwa idasanzwe nshasha ya ONU mu Burundi. Mugume ku maradiyo yanyu. Radio Ijwi rya Amerika. Leta y'u Burundi yemeye icyifuzo cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyo kugena Michel Kafando ngo abe umuhanuzi wiwe mushasha adasanzwe mu Burundi. Alain Diomede Nzeyimana icegera cy'umuvugizi wa Perezida Nkurunziza avuga ko ibiro vya Perezida vyaronse urwete rw'umunyamabanga wa ONU Rugena Michel Kafando yahoze arongoye leta mfatakibanza ya Burkina Faso ngo asubirire Jamal Benomare mu gutorera umuti uruhagarara mu Burundi. Ariko Nzeyimana hamenyesha ko leta itararonka neza na neza urwete nyezina rwemeza iryo genywa, ariko ko yatanze uburenganzira kwigenwa rya Michel Kafando. Yagize ati leta ntishobora kwankigenwa gy'uwo muntu, n'inzobere mu bya kidiplomasiya n'imigenderanire mpuzamakungu, twizeye ko azokora igikorwa ciwe neza. Tassien Sibomana umwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi avuga ko yakiriye neza igenwa rya Kafando kuba intumwa idasanzwe ya ONU. Abandanya avuga ko kubona abanyagihugu ba Burkina Faso baramwizeye ngo arongore leta mfatakibanza inyuma yaho Perezida Blaise Compaore ahungiye igihugu vyerekana ko ari umwizigirwa. Ariko avuga ko afise amakenga ko nawe azohura n'ingorane z'uwagiye kuzosubirira mu gihe leta y'u Burundi itigera yemera umudiplomate ashira habona amabi akorerwa mu Burundi. Kafando azobasubiriye umunyamaroke Jamal Benomare yamye iyamirizwa na leta y'u Burundi yagirijwe gutanga amaraporo ahengamye ku Burundi. Radio Ijwi rya Amerika imyaka ibiri irarumanye kuri rino genekerezo rya 2026 ukwezi kwa kane umwaka wa 2017 habaye mu gisagara cha Bujumbura imyirekano yo kwiyamiriza ukwitoza ubugira gatatu kwa Perezida Nkurunziza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Mu kiganiro Pacifique Ninahazwe ari mu batunganije iyo myirekano yagiranye na mugenzi wacu Diane Ninahazwe yamubwiye ko naho batorohewe muri ino myaka ibiri heze batarota bacira hagati urugamba batanguye bita urwo gukingira amasezerano ya Arusha.
Igihe itariki 25 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2015 umugambwe CNDD wubahutse gutanga Petero Nkurunziza nk'umukandida wayo mu matora yakurikira, natwe nk'uko twari twabivuze bukenye twagiye mu ibarabara abanyagihugu b'amoko yose bo madini yose bo mu ntara zose n'imigambwe yose harimo n'abasende DFCD abo bose baraheza bikaba akamo twari twabateye.
Pacifique narahaze inyuma y'imyaka ibiri byo byose bibaye abarenga ibihumbi bibiri barapfuye kandi haguriye mu gwaruka amaradiyo araturigwa abagera ku bihumbi 500 ubunye ishami rya Onigita impunzi gemeza ko aribo batayiza abo bakomoka nti muhava mugira ati turicuza ico twabikoreye
bikeze bikomeye cyane mu mbajije ibyahigize bikaba nibaza ko byerekanye cyane cyane inkuru nziza uwari byikuri imyaka 10 yari yaheze twese tumufata nk'umuhuza wacu twaramwubaha yarashobora kubeshya aho ubuntu ubundi muri demokarasi uko bimeze abanyagihugu baramutse bajya mu ibarabara bagasohora ibyumviro byabo muri demokarasi intwaro ihari iraheza ikabumviriza ibibona ko icyo kibazo gikomeye mbega buriya ibyari kuba byiza nuko twari kurekaga ahunyura ibyiza shingiro akabandanya yonona iby'igihugu uko yishakiye mbega twari tukwiye kumureka kanke inzira twafashe niyo yari ibereye ku bwanze birabaje kubona ibintu byageze aho bigeze muri kino gihe kubona atige dashobora gutahura ijambo abanyagihugu bavuze ariko kandi birahambaye ko abanyagihugu ahariho hose biha iteka niko amaraso yarasesetse niko amagogwa n'ubuturacyayo yarimwo ariko hari ikintu camaze gupfa mu Barundi nta muntu n'umwe azigera asubira gusubiza mu buja Abarundi uburenganzira bwo kuduvuga ibyo twiyumvira nta n'umwe ari hazo kugira ashobora kubitwaka ahubwo murundi bizize bira byose ikiringo cyo kizohera amasaha y'ibazohera ibi bintu ariko arakora bizomerera nabi cyane hanyuma dutere dushikaho tujye kubaka igihugu cy'iteka
hari n'uwo hava yibaza ati bigiye kudindira cyane rwose urukiza rw'ico gihugu mu rubona hehe nk'abahamagariye abantu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza
Mandela w'unyine muri aziko yamaze imyaka 27 mu munyororo hari benshi bari barahu igihugu harabishwe ariko murabona ko Afrika y'Epfo yatinze ikaba igihugu abanyagihugu bose batise uburenganzira ahagira umwidegembyi kugira ngo abanyagihugu batinze baronke umwidegembyi wabo birabashara ikiguzi kitari gito ariko hari intambwe abantu bacako umuntu acako atanumwe abadusubira kubisubiza inyuma iyo abanyagihugu bamaze guhaguruka cyangwa muri ibyo duciyemo n'ikiye ni kubona ko abahutu n'abatutsi bibagirwa amoko yabo bakaja hamwe bakagwanira ikintu kimwe buriya iyo ni intambwe ikomeye naho ikiguzi turiko turacako nacyo kigoye cyane
mugaca mubwira iki abo mwasangiye urugamba n'abateretswe urugamba rwanyu
abo dusangiye urugamba ni kwabwira yuko batocika intege igikorwa turimwo twatangwe tutwo kitoroshe mugabo kandi iteka ryacu naryo rifite ikiguzi kinini nicyo gituma n'ubu ndabasaba ko abahagurutse babandanya badacika intege ku rundi ruhande nabo nyene nibaze dufatanye urugamba rumwe dukize igihugu twubake igihugu abana bacu bose bazibamwe bubahirijwe bafite ijambo bafite icyo bavuga kandi kazoza kabo kariko karategurwa ibyo tuzobikora dufite igihugu gifite uburenganzira bw'umwe wese gifite amategeko yigenderako gifite ibyo cyubaha bihohonye tuba dufite akazoza twese yaba twebwe yaba abitwa kwa Yakumana Nkurunziza
tukivuga kuri inkuru nyene umukuru w'umugambwe CNDD FDD muri ico gihe akaba n'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi muri iki gihe Pascal Nyabenda aratubwira ukuntu abona ivyashitse muri ico gihe n'icokorwa muri iki gihe kugira u Burundi bwogorore
igenekerezo rya 25 kwezi kwa kane mwaka wa 2015 niho mu mugambi CNDD nari ndongoye icyo gihe bafata ingingo yuko umukandida wacu azoharanira igice cy'umukuru w'igihugu ari nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza ko mu mbagi rero muti mbega kuri iyo ngingo mwafashe hari icyo muyivuga ko iyo kuba mwatanze uwo mukandida nagira ngo kandi reho ho mbanze nkeze n'icyubahiro Petero Nkurunziza kubwira n'ubukerebutsi bwiwe kukungene muri ino myaka ibiri yabyifashemo naho nyine hari ibihugu byaduhaye umugongo reka dufatire ibihano nk'uko rero mwabivuze dufashe ingingo yo gutanga umukandida Petero Nkurunziza yitoze ku giti cy'umugambi CNDD w'igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu haciye haba imigomuko ku itariki 26 nagira rero ndababwire yuko twaba twashinga umukandida Petero Nkurunziza cyangwa twaba twari gushinga uwundi mukandida umugomuko mwabonye yabaye ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane mwaka 2015 yari kuba kujya nyeme mwabonye abayi kuko ntibari ko bagwanya umukandida bari ko bagwanya umugambwe wose umugambwe CNDD-FDD
mwabamo
yari ntumbero mukuru
mwabamo ufise ibimenyetso byerekana ibyo bintu mushikirije
yego turafise ibimenyetso kuko nagenda kugira yuko imbere yuko n'amatora aba imbere yuko n'amatora aba ibyo byaravugwa yuko bashaka ko ubutegetsi bwose bukomoka ku mugambwe CNDD-FDD buhava bwose Burundi ibyo byaravugwa abari mu migambi tuvuga hamwe na leta barabivuga ni ukuvuga rero ko kuba twarashizeho umukandida Pierre Nkurunziza yabaye ihimbarutso gusa yo kugira ngo baronke icyitwaza kugira ngo ijya migumuko ibe ariko nababwiye yuko uwo twari kuza nawe akomoka mu mugambi CNDD-FDD ijya migumuko yari kuba kuko ntibarondeye umuntu baronze ubutegetsi bwose
amakuru batangaza cyane cyane abatavuga rumwe na leta avuga ko biyamirije cyane cyane ikiringo cya gatatu ntimuyemera
yemera kubera ko igituma ntayemera ni uko inzira zose zerekana yuko umukandida w'umugambi CNDD-FDD Pierre Nkurunziza yari akwije ibisabwa n'amategeko zarakurikijwe ariko naho zakurikizwa ntibazemera ntibazitaho ntibari bazemejwe kuko nk'uko nakubwiye intumbero ntiyari iyo intumbero yari iyo kuvuga ntibeyire ubutegetsi bwose noneho ni nabyo ubona n'uno munsi biga kujya gufata no igihugu kujya gufata igihano Burundi ni kugira ngo bananize intwaro y'umugambi CNDD-FDD hanyuma noneho abenegihugu bayimure hanyuma tuveko
gusenyura ubutegetsi imigumuko ibihano ivyo vyose bisa n'ibintu ataco vyashitse ko ariko icigagaza nuko mu Burundi ubu arundi bakenye ikabukene n'ibwinshi ikana umutekano urumva abantu bapfuye hijya no hino ibiganiro ntibisa n'ibiko biratera imbere ikintu ku bwanyu co tuma abarundi muri iki gihe gushika no mu Burundi wo kumutumba yumva ko afite amahoro tikeka ko hari umuntu ashaka kumuganagura cyane eka umutekano we wifashe neza ikintu cyo tuma Burundi bwogora muri iki gihe inzira nyayo ni nkiye
nibaza ko ikintu twiko turacamwe nk'abarundi nibaza ko hari n'ibindi bihugu byinshi ku isi byakiye muri ino bihe kigeze cyo turacamwe no kuvuga ko ikintu twiko turacamwe nibuga hino ikintu cyo kudukebura nk'abarundi kugira ngo tumenye uko tatezwa kwa matuzere nize aha no kugira neza yuko ibikorwa bikuru bikuru igihugu kiba gikeneye nk'ibi byo guhemba abakozi n'ibindi bikorwa bitandukanye uno munsi biriko birakorwa ukuri kwamye bivanye n'uburyo turonka hano mu gihugu nyine ukuvuga rero kuba hari abatwugariye ko bahora baduha imfashanyo bakugara byaduhaye kwikebuka kuraba noneho mbega nk'abarundi dushoboye iki twebwe nyine ukuvuga rero nagenda kubwire ko ibi ni iby'umwanya muto nubwo ubuti abarundi barakenye ibi ni iby'umwanya muto ejo twarabonye neza ko tugeza gukora kugira ngo natwe duteye imbere nk'uko ibindi byateye imbere ubushinwa n'ahandi uno munsi ibihugu bikomeye kubera ko byavuye hasi abenegihugu bo mu gihugu bakava hasi bagakora bakarondera uburyo bwose bakimbura kugira ngo bashobore mu ruhande runini rubaho kwibako ibyo rero turimo uno munsi nibyo bigitangura birababaza birafata akanya ariko ndakubwiye yuko Burundi ejo cyangwa hirya y'ejo buzohaguruka amakungu agatangara
nshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo Ijwi rya Amerika mu biganiro vyacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika ubu naho n'umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza
nyina mbeguri mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka ni nyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
Ikaze ni gwanyu bakunze ibikiganiro ntorere kazoza cha studio ijambo gisamiranira kwijwi rya Amerika muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara ya Makamba
ntorere kazoza
abatumire turi kumwe rero ni batatu reka mbere iwanfu bwanje widondora
nitwa mpabona yo Jacqueline nkabandi umukuru mutumba kabondo
mukuru mutumba kabondo ikaze muri kino kiganiro
murakoze cyane
nitwa ndiwe n'umujyango Yohana nkabandongo yisiramwe mpareke muri ikomera nyanzarake
murakoze cyane ikaze muri kino kiganiro
murakoze kumbe ikaze
ubundi turi kumwe
nitwa nibogora rene nkabandi boneza muri mukenyezi imenye nyanzarake
abone batumire turi kumwe rero hano muri kino kiganiro Jerome Nenzema nongere ndabahikaze muri ntorere kazoza umukenyezi ikibanza yoba afise mu gutatura matati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mereye ku mukuru mutumba kabondo ukivuga gute muri rusangi
muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hijya no hino kandi bakabinezererego kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hijya no hino arivyo byiza ariwo muti urama abantu iyo biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira usanga n'imiryango igumi ifatanye munda
umukenyezi ariko ivyo niwe bikora
umukenyezi arabikora neza cyane
reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mukunywanisha bafitanye amatati y'amatongo mwibwe nk'abagabo muri kumuravyitegereza mubivuga gute
twebwe tubivuga ko turabisigira tubona ko ari byo kuko nk'imwishira hamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi iyo rero turi ko turakora ibyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twamatuza hano no kuvuga iyo turi ko turakora ibyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo niyo bariko barabikora uzanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba canke bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo iyo babonye ngo abakenyezi hari izamba basikiritse nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka abakenyezi rero nabo nyere barafise uruhara kandi barasoboye
ariko bakenyeza uvuze muri mipareke simperekeze
simperekeza namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa kuko hariho abakenyezi barongoye amazone abandi arabanditse bitereye ko bamwe ari nababiki mwishyira hamwe wacu urumva rero abo imisi yose ku mirimo twa maturi kumwe
abakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha bafisanye amatati y'amatongo mufite ibyemezo bihe mwebwe
twa turafise ibyemezo byinshi kuko tubikora tubikunze kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamo ko haca haza mu ntambara rero keshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi ari bo bashikirwa kandi baba baragusumba rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro
murabikora gose ibihe murabize byo mwokwerekana amaze gukora
Ego maturafisi vijia tukereka na tumadze gukora abantu bagasangira kane na mwana ama hosu turiko turabere kujubona abantu viza na watidushaka gusangira tukabule huko kuburi wenyene utuwa itongo wenyene nibi guhama horu
utulorilu utuwa wakinyezi wawara selu semulicho jikoga tukabibona neza
uturiro tw'abakenyezi babaraserutse mu cyo gikorwa mukabibona neza akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene ari muri mukenyezi menya hariho jewe nyene ndiko ndavuga mpabona yo Jacqueline umukuru w'umutumba wo mukabondo ibitwemeza rero yuko ico gikorwa tugikora tukinezererwe kandi tukabona nibishinga ntahe nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiye yo munyuma bagabo bagira ati mbega kubera iki mutazanye babakenyezi hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenyaguro Lioza akorera ku wundi mutumba Nyabutare. Ibyo natwe biraturemesha kuko dusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo.
Yabamaze gutatura amatati agatorega umuti bakabishima.
Hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima. Ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane Imana ibongere imigisha. Ti umukenyezi yo kwama ahubwo azaja mu ntwaro akazaraja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera. Ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira. Kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye no bakavuga ati mbega baba bakenyezi b'imbonezo no munsi bari hehe. Hari naho babankira ati tutabonye baba bakenyezi. Ntitwemera ni mubaza ni bajya bakenyezi kugira badufashe. Nibishinga ntahe biriho n'ubu naho mwo dutuma ibishinga nta. Abaza gushinga igishinga nta. Twobazana mukabibariza mwo kumva yuko badushingira ntahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura amatati y'amatongo.
Igipo cha wakenyezi mugutatura amatati y'amatongo wavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umujyango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi.
Ntamba mye zoba zibangamiye gikorwa cy'abakenyezi nk'ubwanze nk'imwisira hamwe ntacombona. Abo bakenyezi n'ukuvuga barigishijwe baramenya akamaro ko gufasha mu kibano kandi baramenya icy'amahoro avuga cyankamaze. Ikindi nacyo gikomeye mu bizanye n'abakenyezi ni ukuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro cyangwa amatati abaye mu kibano. Ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa.
Ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa iyo ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika ku cyo bari bipfuza cyose.
Ntabwo babangamira kuko ibyo babangamiye byoba ari ibyo bakora bonyine. Ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bizanye n'iby'amahoro siye wahungeza nabo dukorana canke nabo dufasanya mu gutatura amatati ntangorane mbona baragira
ati nta ntambamye zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona nawe.
Cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intambamye turafise nk'aho inyanzara k'abantu tuzi akagwi kaboneka kandi ugiye kuraba henshi aricyo gituma amatati y'amatongo inyanzara byaretse ko dutora umuti ukwiye biboneka. Turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atari ayabo ugasanga umuntu asuye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri kuko yari yarimuguriye abona ko atazoburana ngo bikunde. Kuri icyo kintu rero turasaba yuko izari ntambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihe inyanyuro kuko harimo abo bantu niyo tugikoze ugasanga hari wundi muntu yari guze kabiri agumana y'akajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari wundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana y'umutima mubi. Kuri aho rero hari y'intambamye twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza ko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanzara ke gushikika bonga kuzunguruka mu yange ngo itongo nigwiwe kuko afise ntamba myinshi mu by'amatongo kandi nabononye twembere bavyaratoye umuti yatabara abo bantu.
Nimuvuze ngo nakagwika abantu none barafise ubarongoye baravize komite nakagwika meze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatongo nk'ubu barabarondera ngo baje kubapfunganya abana bakaca batoroka. Ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingena bogaruka kugira basubire ku ishuri.
Intambamye zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ivyo yari gushika ko ntabishike ko vitose mu kunywanisha bafite amatati y'amatongo.
Intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye wewe uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhera mu gihe uva gutatura ayo matati muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana. Ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwe
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'ico gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenye ngene iyi programa akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mvyuka isaha 11 nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo.
Ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye.
Oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho biba intambamye naho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa bakamenya iyi programme ibikorwa byo mu nzu ninge naje gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva kafise ubwoba ubu nta bakenyezi bagifise ubwoba
oyo ubu nta bakenyezi beshi bagifise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura iby'igihugu uburyo nta bwoba bakigira nabo bagifise ubwoba bukebuke ubu turaza turabagisha manama yuko bajinjibura kugira nabo baje habona
nta mukenyezi ni magifise ubwoba
na mukenyezi agifise ubwoba kuko urabye ni mu bizanye ni mu matora duherukamwe abakenyezi twaragerageze mu mashirahamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongoye umutumba wa Kabondo ni umukenyezi kandi hitoze abagabo batari bake uyu Zakerine hitoze abagabo batari bake ariko araronka amazwi ku buryo atana baronse atabaronse ni gice cyayo yaronse
yaronse amajwi angana iki gajaki
narose amajwi 930 wakabiri wanje nawe acaronka 468
yari umugabo
no kuvuga rero ngaha ibizanye n'abakenyezi abakenyezi bo mu buti bwose mutuko twa twa twose duzanye no mu kibano ari mu bizanye n'ubutosi mashira hamwe matomato dusaba muri ko kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene bo buza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'ivyo kwiteza imbere n'ivyo kurongora abandi no guserura ivyiyumviro
byabi n'ivyo uko mu gihageze mu gufata ingingo canke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo byarahavuye
ubu mbere nibo ubwa mbere na mbere muri ko mutambwe mubaza tumwe mwibimbira ko twokora iki cyangwa icyo twosikiriza n'igihe nibo batangura kugira ngo muvye ibyumviro byabo hanyuma tukaca tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi buryo abakenyezi nabo barafite ibyumviro gusa nuko bari babutse umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda nibagira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayama babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamara ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumbya abagabo
cyabindi z'abakenyezi bace bakengera abagabo babo ntibikiriho ganuze
ubisanzwe turabahanura nkuko turi mboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaho umugabo nico gikorwa kinene y'imbere ubu turiko turakora gisigaye
kugira ngo gikorwa cyo gutatura amatati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze ho kugwa iki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura amatati atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko hoba inyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abasinga ntahe cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabo nyine abakenyezi basoboye kandi bafise ijambo bafise n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafise n'uruhara rutasanzwe mu gihugu
ntabagabo bakiri intama nyizigikorwa cy'abakenyezi muri ibyo bintu
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataradizuka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi nabyo birakenewe kandi birafise icyo byo igihugu
ari cyo kokorwa gajake
hoba inyigisho mu baba bataratahura abataramenya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba bakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero twosaba ko ho binyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura amatati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
niba gora rene aserukira mukenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake
wakoze kwitaba kino kigani
ego murakoze namwe
ndiwe no mujyango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na mipareke hani Nyanzarake
wakoze kwitaba kino kigani
namwe mwakoze
nkaba nanje nitwa Mpawe na Jacqueline mukuru mutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira nabandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kwita bakino higani
murakoze namwe
unishimiye niwe wahisemo gukurikirana ntorere kazoza ku ijwi rya Amerika jero minizo manande kiremesheje ntimurane nibwe mubanye no muvyanyu naho buta
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ni kuri kino kiganiro durangirije ikiganiro cyo kuri uyu mwanya ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya mwari kumwe na Aloise Girimana kuri micro Fasile niwe yadufashije kwegeranya ibi biganiro. Irindi sango n'igihe cy'isaha imwe n'igice zo kumuhingamo masaha y'i Burundi no mu Rwanda. Mugire ibihe byiza mu mihana yanyu.